Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 17 ukwezi k'umunani mwaka w'2018. Muri kumwe na Frederic Nkunikije.
Hari abantu bamaze kubura bagera hafi mu 8 mu myaka nk'ibiri irengereranyije, bavuga yuko bakundaga kujya muri Congo, ariko kugeza ubu ngubu abo bantu tutazi irengero ryabo.
Uyu ni Sylvestre Bisangabagabo atwara umurenge wa Kivu mu karere ka Rucuro mu ntara y'ubuseruko bwa Congo. Inkuru kimwe ni inkuru yerekeye igandagurwa ry'umutama w'imyaka 8 ryabereye mu ntara ya Gitega. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Imbere ya horeka tuwande tuwashikiza makuru avugwa hija na hino kuhisi tuwateguliwe na mgenzi wacu Orian Itangishaka. Orian, umanyanu wawu.
Urakoze cyane Frederic Nkundikije, ndabaramukije na mwese muduteze amatwi aho muri hose. Nkuko bivuze muri kumwe na Orian Itangishaka ku makuru avugwa hija na hino kuhisi, tuyahere muri Afrika. Muri Zimbabwe, President Emmerson Mnangagwa yaraye ahamagariye abanye Zimbabwe kugira ubumwe. Ni nyuma yaho haraye rahiye hicese mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu kiringo cy'imyaka 5. Yavuze ati, jewe Emmerson Ndambuzo Mnangagwa ndarahiye nk'umukuru w'igihugu cya Zimbabwe ko nzoba umwizigirwa nkubahiriza nkagarira nongera ngwanira ibwirizwa shingiro kimwe n'ayandi mategeko ya Zimbabwe. Ati, Imana ibimfashemwo. Yarahiye imbere y'umucamanza mukuru Luke Malaba n'abanye Zimbabwe ibihumbi n'ibihumbi bariko baramuhayagiza muri ayo mabanga yiwe mashasha azomara mu myaka 5. Ku munsi wa 5 yari uwo mucamanza nyene yatangaje icyese ko ku itariki 30 z'ukwezi kw'indwi Mnangagwa yatsinze Nelson Chamisa wo mu mugambwe Movement for Democratic Change Alliance mu matora y'umukuru w'igihugu. Chamisa yari yitwaye asaba ko amatora ateshwa agaciro kuvyagirizo vy'uko ibiro vy'igihugu bijejwe amatora vyagize amanyanga ku nyungu za z'umukandida Mnangagwa wo mu mugambwe Zanu PF. Handi naho muri Afrika hasigaye amezi make ngo ikambi y'abasirikare ba Amerika bagwanira mu kirere irangire kubakwa muri Niger. Umutegetsi mu gisirikare cya Amerika yabwijwe rya Amerika yuko iyo kambi ari iy'indege zitagira abadereva izo bita drones zizoba zishinzwe igikorwa cyo kugwanya imigwi y'abagwanyi bako karere. Uwo muvugizi w'igisirikare kigwanira mu kirere ku mugabane wa Buraya na Afrika, Auburn Davis, yabwiye Ijwi rya Amerika ko Amerika imaze gukoresha amafaranga angana n'imiliyoni 86.5 mu kubaka iyo kambi ya gisirikare cy'abanyamerika muri Niger yiswe Air Base 201. Avuga ko icyo gikorwa kizobandanya no mu mwaka uza w'2019 kikazokoresha amafaranga yose hamwe hangana n'imiliyoni 98.5. Davis avuga ko iyo kambi iri mu gisagara cya Agadez mu buraruko bwa Niger ari ya mbere nini yubatswe n'igisirikare cya Amerika kigwanira mu kirere kuva kikibaho. Handi naho umuyobozi mukuru wa Ekleziya Katolika ku isi Papa Francisco yaraye asabye Imana imbabazi by'umwihariko ku bicumuro bijanye n'amabi yo gushurashuza abana bakiri bato bigigwa cyane muri Ekleziya Katolika. Uyu muyobozi yabivugiye ku ishengero rya Knock mu rugendo yarimwo mu gihugu cya Irlande ejo ku munsi wa Mungu. Yagereranije ayo mabi ateye isoni nk'ikiguma kikiri gishasha kandi ko ingingo zikomeye zikwiye gufatwa kugira ukuri n'ubutungane buje habona. Papa Francisco yarongeye haranegura amashyirahamwe yayobowe n'ishengero Katolika ryo muri Irlande kuba muri kahise ryaratanze abana b'abagore batari bubatse ngo baje kuregwa mu yindi miryango. Avuga ko ivyo vyatumye abana bakiri bato banyagwa ubuzima bwabo bagasigara atawo bakurikirana bahava bakura bafise ibikomere byo ku mutima. Radio Ijwi rya Amerika, makuru arabandanya. Umukenguzi w'amateka wo muri Amerika John McCain yitavye Imana ku munsi wa 6 w'indwi iheze nyuma y'ubugwayi bwa kanseri y'umubwonko yaramaranye ikiringo cy'umwaka azoku kwibukwa mu manza zibiri zizobera muri leta ya Arizona no ku mugwa mukuru i Washington. Mikena zofubwa n'iteka ku itongo ririmo inyubakwa y'inama nshingamateka ya leta ya Arizona ku munsi wa gatatu. Umunsi nyene niwe yari kuba akwije imyaka 82. Abanyagihugu basanzwe bazoshobora kwitaba urubanza rwo kumufuba ruzobera muri Arizona ku munsi wa gatanu. Niho hazoba urubanza rwo kumusezerana n'iteka ruzobera ku nyubakwa y'inama nshingamateka hano i Washington. Azoba abaye umushingamateka wa 13 agiriwe ugo rubanza rukomeye rugigwa ku bategetsi b'icubahiro gikomeye muri Amerika aho ku nyubakwa y'inama nshingamateka ya leta rusangi ahi Washington. Handi naho nyamugigima y'inguvu zigera kuri zitandatu yaraye ibaye mu burengero bwa Iran yica abantu babiri ikomeretsa abandi 250. Iyo nyamugigima yabaye muri province ya Kermanshah mu gitondo cyeje ku munsi wa Mungu. Abategetsi bavuga ko hapfuye umutama w'imyaka 70 hamwe n'umukenyezi yari yibungenze. Iyo nyamugigima yarumvikanye kandi mu bisagara biri hafi y'imisozi iri ku mupaka na Iraq ku birometero 10. Ibinyamakuru bivuga ko iyo nyamugigima yumvikanye ni Baghdad ku mugwa mukuru wa Iraq ku birometero 300 uvuye muri Iran. Abajejwe ibikorwa byo gutabara baracyabandanya kuraba niba hari abandi bashobora kuba baraguye muri iyo nyamugigima. Ayo niyo makuru hamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ayandi makuru murashobora kuyaronka kuri site yacu ya internet. Adresse yacu ni www.radioyacu.voa. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka.
Urakoze Oriane ku makuru uheje kudushikiriza. Umugabo w'imyaka 80 yari yagandaguwe muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega iri hagati mu Burundi. Bari mu bantu bamwishishije amahiri barimo umuhungu wiwe nk'uko tubibwirwa na mugenzi wacu Fidele Nsabimana ari i Gitega mu Burundi.
Huko vyemezwa n'igipolisi muri komine ya Bugendana, umutamara yagandaguwe azwi ku izina rya Mariko Nsabimana w'imyaka 60 mu bamwicisha amahiri harimo umuhungu wiwe ndetse n'umukazana. Nkuko vyemezwa n'abanyagihugu baba ku mutumba wa Rushanga zone Mugera komine Bugendana ntara ya Gitega aho yagandaguriwe. Deo naho sigaye umukuru wa zone Mugera avuga ko hari gihe cy'isaha zine z'ijoro ryo kuri wa gatandatu abantu batatu baba banyi harimo n'umuhungu ndetse n'umukazana banya kwigendera bagaba igitero cy'amahiri kurubonya kwigendera. Baretse ku rugo rwa Mariko Nsabimana baciye bamwigaguza amahiri gushika cikanye. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Rushanga bavuga ko yishwe byavugangwa ko yoba ari umurozi aje kuri uwo mutumba bakamagiriza ko bafise ibitega.
Mwari musanze muvyumva mu kibano?
Turavyumva cyane gose kabisa. Je navyumva gose. Urumva umurozi amaze kwica abantu batatu bane batanu kandi bivuga ko ari byavuyiwe. Urumva birakoye. Bene ivyo iyo kigufashe uca wiruka hariya nyene urumva uwo cafashe yaciye agende urumva nyene niko bimeze ibintu byabaraye kera nuko nyene
ntatora kandi niko imyaka
bimujyaniwe bagaca banyarana nyene n'ahaba ari umugore cyangwa n'ahaba ari akantu feble nyene basha asasanga afise ingufu nyinshi cyane ambonye nguni mawe ibintu bene
yego nakino ndavyumva havuga yuko ari umurozi iyo habaye umwana afashwe ni cyangwa umuntu akuze yirukajiwe mugabo rero urumva kubera yuko ibintu by'uburozi utashobora kugira ati ni gute na gute nuko byabaye no mu minsi yeze patiri yaraje ngaha arafigira ibiki n'ibiki byose arabyara ati ibyo bintu ni mu bihebe barigeze no kujya mu bafumu kututumura baramufatanye imiti barayiturira imwe yindi barata ubwo ukundi bigaruka nta ubizi twebwe nivyo tuzi.
Undi mwanya abanyagihugu bo ku mutumba wa Rushanga bavuga ko ibirozi vyo mutama arivyo vyo byaragomoreye banyene kumwica kumugandagura
uwo muntu yamwije nawe uruva zari biriko biramurya
nyene hafashe umugabo wiwe nawe nyawaye nubaragwaye nubari mu nzara kwaye nyawaye aho se yamufata ngo amwamagura byari byamufashe
mwereyo nk'abana ntimwahora muja guteramira iwe mwati
akoye twakinye ko barabana aba bose barabana barabahana
iki ntimwashobora kurubaka guteramira
ayakwen ashutu twati
kubera
ko nyute ningine ya ba mvuka ko
kama hongo ko ningine ba fashumba wa nikikira mna vuka n'umuhungu bari mu bamukubise
eh
umuhungu yitwa nde
Yohani Nsabimana Yohani
nawe nyene vyamufata
eh avuka ko yamwiciye abana ntibigira bahuza
Biye n'umba biramufata yena ka agasala nyina gatubwenga abonye mu abantu akakubita ngomba ntatoro wakubita
uwo bifashe vya mwirukanka niwe
ibitega ibitega biriho
ariko banyagihugu baragwa bakagaruka bakavuga ko kwihanira ari amakosa
ariko ico co kwihanira mu kibona gute
ico co kwihanira rero nico ivyo vyo kwihanira nizo vyabaye ukuntu akushavurigize naho urumva iyo baca bashira mu butegetsi abategetsi bakacamirira ati twe tufatiki none ko bace bihanira
muno bagirizwa kwitwa mutama hamaze gufatwa abantu babiri harimo n'umuhungu wiwe aho bariko barakorerwa amatoza n'igipolisi deo naho sigaye umukuru wa zone Mugera amesha kuretse ubwo gwikekwe gw'uburozi nibazo vy'amatongo muri uwo mujyango bitosigwa inyuma ibugendana mu ntara gitega gati mu Burundi Fide Nsanzabimana kubije rya Amerika
ubuyobozi bw'umurenge wa Kivumu mu karere ka Rutsiko burasaba abanyagihugu kwama barikanuye hafi igice c'ikiyaga ca Kongo buvuga ko hari abantu bashika ku 8 bazimanganye bigakekwa ko biciweho ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi Amerika Claude Ganza
Hari abantu bamaze kubura bagera hafi mu 8 mu myaka nk'ibirengereranyije bavuga yuko bakundaga kujya muri Kongo ariko kugeza ubu ngubu aba bantu tutazi irengero ryabo
ni Bwana Sylvestre Bisangabagabo uyobora umurenge wa Kivu mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba ni umwe mu mirenge ikora ku kiyaga cya Kivu ifite abaturage batari bake batunzwe n'uburobyi muri bari ko hari ababukora binyuranyije n'amategeko kandi imitego bakoresha baroba bayivana mu gice cya Kongo bamwe bagaheruka bagenda bagategereza ko bagaruka bagaheba nkuko bisangwa abagabo bisobanura
aho abaturage bacu bambuka umupaka wo mu mazi bakajya kwera imitego itemewe yitwa kaningini bayikura mu gihugu cya Kongo mu baturanyi ndetse akenshi bayikurayo bafite ibikorwa bangije ndetse bahohoteye abaturage bo muri Kongo ariko nabo iyo babatanze abo muri Kongo nanone bavuga yuko bavuga ngo hari abajya bajyayo bakaza bajyanye n'abandi Kari batanga makuru ariko bakayatanga mu ibanga ukazabimenya nyuma niba barabuze biranashoboka yuko bashaka kuba baranapfuye
abashoboye kujyayo bakagaruka bazana imitego itemewe bakoresha mu burobyi bunyuranyije n'amategeko ku buryo bangiza bikomeye umusaruro ukomoka ku burobyi nk'uko bamwe mu burobyi babyivugira
uko umwaka ugenda ushira umusaruro ugenda ugabanya kuno wa supernet ni wutumye isambaza zibura mu mazi ahangaha ikifu
barahari benshi
ni benshi guhera hano kugera icyangugu abo bantu batari bagera mu mazi abantu bashobora kuba babona toni cyangwa si ibiro 300 na 200 n'ijana ubu ngubu tugeze kwa twabona n'ibiro 3-5 batangiye barubisha supernet imwe ubu ngubu nabo bari kurubisha supernet 20
bakoresha supernet bakazana ubujanga bungana ugwara butenuwe kandi bari kubwiba ubwo ngubwo rero yo bishe nk'ibiro nk'icumi nk'ubwo ngubwo butoya aba ari nk'ibiro ahari nka 200 by'inini
iteza sambaza ntwe ikica nka kwa Barcelona cyane guzuye ni nkaho iba yishinjanga nk'iza makipe 20 buri abazitega zitarakura batuma zinashiramo
umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wa Kivu avuga ko abajya kwiba imitego muri Kongo baza kuyikoresha mu gice cy'u Rwanda kandi itemewe ari abajura n'abanze kwishyira hamwe n'abandi avuga ko bagerageza kubarwanya no kubakumira kujya muri Kongo mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo ariko hatabura ababaca muri humye
iyo tubafashe twamenya amakuru tukabategera ku Kivu tukabafata ariko Kivu ni kinini mu by'ukuri inzego z'umutekano ziba ziri hafi ndetse n'ubuyobozi baburi hafi kubera ko bamenyereye baturiye Kivu n'umwuga bavutse basanga baroba ariko n'ubundi abasimbuka bakiba bakajyayo biraborohera cyane kujya mu Kivu kubera ko Kivu nta mupaka ugaragara ariko babikora bafite intego n'ubundi bajyayo babigambiye kugira ngo bibe iyo mitego ko mu Rwanda n'ubundi itemewe kandi ibihendutse bayigura kuri fraud bayiguze n'abanyekongo cyangwa se ubundi bagahohotera abantu bo muri Kongo bafite iyo mitego bakayiba bakayizana inaha
mu mwaka ushize ikigo gifite ubworozi mu nshingano cyavugaga ko inzego zose zirimo gukora ibishoboka ngo zihashye ubushimusi cyavugaga ko ubushimusi bw'amafi n'isambaza bukorwa mu kiyaga cya Kivu ari ikibazo gikomeye nubwo polisi n'abasirikare bo mu mazi bagerageza kubirwanya mu mezi abiri asoza umwaka ushize hafashwe inzitiramibu 249 zirobeshwa na barushimusi n'imiragi 187 abarobyi bita kaningini abantu 40 batabwa muri yombi kubera gukoresha imitego itemewe. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kivu muvuga ko bukomeje kwigisha abaturage bakoresha ikiyaga cya Kivu babereka ingorane n'ingaruka bashobora guhura nazo mu gihe bakoresha ikiyaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Buvuga kandi ko hari abantu basaga 20 batahuwe bafite umugambi wo kujya kwiba imitego itemewe muri Kongo maze bajyanwa mu kigo ngororamuco kuko nta mategeko ahamya hana baro babinyuranyije n'amategeko bitanga icyuho bigatuma n'abafashwe bongera kurekurwa bakidegembya. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 25 93 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 35 1 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tubibutse inshuti mwese ko mukomeza abandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Unaho nitaje kwashimira amakuru ya sport mu Burundi no mu Rwanda. Aya makuru ya sport rero yatanguriye mu Burundi twumvirize mugenzi wacu Evariste Zikubanyana.
Uriza nkino zihuza imigwi serukira bihugu yo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, Burundi bufise amahigwe mu nkino zibiri kuri munani ziriko zibera mu Burundi. Izo nazo ni tennis na karate gusa. Muri urwo rukino rwa karate ruza rwarangiye, Burundi bwatahukanye mu mpera zino ndwi imidari 14 y'inzahabu nyuma yo gutsinda imigwi ya Tanzania na Kenya. Christophe Nkurunziza arongoye ishyirahamwe rya karate mu Burundi agaragariza umunezero w'ijwi rya Amerika.
Ni umunezero udasanzwe ku gihugu cyose, ni umunezero udasanzwe kuri federasiyo turongoye, ni umunezero udasanzwe ku bakinnyi bakinye kubera ubwa mbere zinkino bwa mbere zeguye. Hama turakeneye ko igihugu cyacu kigira ishusho nziza. Ni ikintu gikomeye turwanira iminsi yose no makungu turamaze kubyerekana muri Afurika cyangwa muri niveau mondial amashampiyona ahuza ibihugu by'isi yose. Navuga yuko tubishima amagambi twihaye guhera kuva dutowe mu 2017 mu kwezi kwa mbere, nari natanze umugambi ku myaka tuzokora ku myaka ine yose. Hari ibintu dushyitse ko twibaza ko twashyitse ku myaka ine itanu, twari dufite ubumenyi budasanzwe bubitswe ubu twafukuye turahabona.
Reka n'abakinnyi ba karate bo mu Burundi bakira neza intsinzi. Frank Niyubahwe ni umwe muri abo bakinnyi ba karate.
Nk'umukarateka w'u Burundi ni ikintu kidasanzwe kubona dushobora gutwara imidari nk'iyi yose y'inzahabu muri aka karere. Ni ikintu gikomeye cyane kubera imidari yose mu mice yose hose twagiye turaronka imidari y'inzahabu. Ibyo byerekana yuko nivo yacu aha mu Burundi muri karate ari nivo ishimishije cyane rwose. Hama tukaba dusaba abaduserukira abari hejuru yuko bodufasha bakadutera intege tugashobora gukina ku rwego rwa Afurika naho tukaraba nivo yacu aho yobigeze. Uko tumaze kuba ba mbere muri aka karere tukaba twifuza yuko twobandanya gushika hejuru naho tukaraba nko ku mugabane wa Afurika ukuntu twokwigenza muri uru rukino rwa karate.
Ku mwimbo wa karate hoho hano mu gihugu mushimira gute federasiyo?
Twebwe abakinnyi iyo tumaze gutwara imidari ntibiba bituvuye ko biba bivuye ku batumenyereza, ku bari muri federasiyo ukuntu badufasha. Ntuwe nkatwe muri karate uri kurakina ntushobora kwibona, ntushobora kubona amakosa, ntushobora kubona aho wagize erreur. Mugabo umukoca ari hanze abatwara federasiyo ku bose n'abakarateka baba babizi, baraza turi mu myimenyerezo aza batubwira ati wowe kosora hano kosora haanye aho bitagenda neza naha. Kubera iyo muri karate umuntu ari hanze wowe uri kurakina niwe abona uko utegezwa kwigenza. Turabashimira cyane rwose kubona baradufashije kandi kubona dushoboye gutwara ino midari yose.
Kubona imigwi y'u Rwanda n'Ubuganda ititavye iryo higanwa na cyane cyane mu rugo rukino rwa karate sico catumye u Burundi butahukana imidari yose y'inzahabu. Urongoye ishyiramo ry'urukino rwa karate mu Burundi atanga insiguro
kuva mu 2007 u Burundi bwa mbere nitwovuga ko ari kubera ibihugu bitaje hari cyo twita zone 5 kuva mu 2007 gushika no munsi nta gihugu cyari gadutsinda muri Kenya twageze kuvuza Burundi bwacu 16/16 mu byumvise uku nyene iyo bibere mu kindi gihugu n'ibindi bidasanzwe ugira abantu benshi bumva yuko mengo hari kintu cyabaye kidasanzwe gusumba aho bibere mu gihugu wacu naho ibihugu bititabye n'ibya kudutera ubwoba kuko ubuye n'abahinga ba Egypte cyangwa ba Maroc bitwa ko bamakira mu mahiganwa adasanzwe ubuye bashyize mu mahiganwa banza kubaza ati umurundi ni uwe muri bajya birabaye tubona hajya no kuvuga ko dufite ikibanza cyiza cy'iteka twoshima twese twadushima ubutegetsi bw'amabudufata mu gongo cyo kwerekana icyo gihe cy'igihugu murakoze
ingino umunani nizo ziriko zihuza imigwi serukira bihugu y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko izo nazo ni volleyball football tennis karate box rugby kwiruka hamwe na netball icibonekeje muri iryo higanwa nuko abakenyi b'u Burundi batafashwe kumwe nk'abaje bava mu bindi bihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu gihe abo baje bava hanze baba hamwe abanonotsi b'abarundi bobo baza guhiganwa bavuye mu muryango iwabo Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
ubu naho dukwite mu Rwanda mugenzi wacu Claude Munyandinda aducire ku mayange ibivugwa muri sport
mu mupira w'amaguru ejo ndi kwa gatatu ikipe ya Lyon Sport izahura n'ikipe ya Young Africans yo muri Tanzania mu mukino wa nyuma wo mu matsinda mu rwego rwo guhatanira igikombe cy'impuzamashyira hamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika Coupe de la Confederation muri uyu mukino uzabera kuri stade ya Kigali I Nyamirambo guhera saa 9 n'igice Lyon Sport irasabwa gutsinda byanze bikunze kugira ngo ishobore kubona uburenganzira bwo kwinjira mu kimwe cya kane kirangiza mu itsinda rya kane ry'iri rushanwa harimo kandi ikipe ya Gor Mahia yo muri Kenya na USM Alger muri Algeria aya makipe yombi nayo azahurira muri Algeria kuri uwa gatatu afite amanota 8 mu mikino 5 byumvikana ko mu Lyon Sport ifite amanota 6 yananirwa gutsinda Yanga yamaze gukura ya maso Gor Mahia na USM Alger zahita zikomereza urugendo hirya no hino mu gihugu abakunzi ba Lyon Sport barimo gutumanaho ngo bazahurire ku kibuga bateye ikipe yabo ingabo mu bitugu bayifashe kwandika amateka gusa bamwe mu basobanukiwe by'umupira w'amaguru barasanga muri Lyon Sport ibyo bakora byose bakwiye kwirinda inzira zose zitanyuze mu kuri kuko ngo zishobora kubakururira amakuba hanyuma ibyishimo baro taga bikaguma bigeze ku munwa cyane cyane ko nta gihe kinini kirashira bamwe mu bayobozi bayo bahagaritswe n'impuzamashyira hamwe ka ibashinja uburiganya mu mukino wahuje Lyon Sport na Lydia Ludic Burundi Sport for Africa mu Burundi wabereye I Bujumbura tukiri mu mpira w'amaguru mu gihe nta minsi myinshi irashira hagiye ho kubita nyobozi nshya yishyira hamwe Ferwafa hari gahunda zimwe na zimwe zitangiye guhindura icyerekezo muri zo twavuga nk'umushinga wo kubaka hoteli ushobora gusubikwa nk'uko byatangajwe na perezida mushya wa Ferwafa Jean Damascene Sekamana
ngira ngo nahuye n'abantu turi muri World Cup na ibi badutumiyemo kaganira n'abantu ba FIFA bakambaza batari ko iriya hoteli murabona muzayikomeza urabwira ndi ibyo ni ibintu byo kwanariza tukoreba after that nyuma yaho gato ngira ngo ejo bundi twakiriye workshop y'abantu ba FIFA hano batwereka ibintu bigomba gukora hari haje mu bihugu birindwi ibyo dukora right now muri management mu gihe gito nyina tumaze baravuga bati biragaragara ko muri ho mugukora neza batari ko iriya hoteli muzahura n'ibibazo ko amafaranga ya FIFA ari direct kugira ngo bayashore muri development y'umupira ahubwo ibyo wa develop akaba ari ibyo wakura mu bindi byagenze bite kugira ngo mwemere ko abantu bubaka ihoteli ayakagiye muri development direct ngo azamure umupira mwemeye ko ajya mu ihoteli ngo ihoteli akaba ari izateza imbere umupira urumva ko biba bicuritse ikintu cy'ihoteli amahoteli ari mu Rwanda ni menshi
tunyarukiye mu mukino w'intoki wa volleyball ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakobwa batarengeje imyaka 20 irabarizwa I Nairobi muri Kenya mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku makipe y'abangavu iyi kipe iyobowe n'umutoza Christophe Mudahinyuka wungirijwe na Alexis Nkuranga yahagurukanye abakinnyi 14 amakipe 8 niyo arimo guhatana ayo ni u Rwanda Kenya Uganda ibirwa bya Maurice Cameroon Nigeria Misiri na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yari Claude Munyandinda I Kigali
banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara gyerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibintu biragenda biba bibi muri Zimbabwe nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yo ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa karindwi gushize. Komisiyo y'amatora yavuze ko President Emmerson Mnangagwa ari we wayatsinze, arushije amajwi make cyane uwo bari bahanganye Nelson Chamisa. Umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Heather Nauert, yatangaje ko Washington ihangayikishijwe cyane n'amakuru yemeza ko abantu benshi batabwa muri yombi, bagafungwa, bagakubitwa n'ibindi bikorwa bibi byibasira abatavuga rumwe na Leta ya Zimbabwe. Yasobanuye ko urugomo, gutera ubwoba abaturage no kubabuza amahwemo nta mwanya bifite muri Zimbabwe nshya. Madame Nauert yatangaje impungenge zikomeye zituruka kuri Leta ya Zambia yashubije muri Zimbabwe Tendai Biti wigeze kuba Minisitiri w'Imari wa Zimbabwe isuzuguye icyemezo cy'urukiko kibuza kumwirukana. Byongeyeho, Tendai Biti ni umuyoboke mukuru w'ishyaka MDC, Movement for Democratic Change, ryo muri Zimbabwe. Iki cyemezo ni urucantege ukurikije ko Zambia yerekanye ubutwari bwo kwakira impirimbanyi z'ubwigenge zicyahoze ari Rhodesia mu gihe cy'intambara y'ubwigenge bwicyaje kwitwa Zimbabwe. Madame Nauert asobanura ko Amerika izavugana na Zambia kuri iki kibazo cya Tendai Biti. Hagati aho, umucamanza yategetse ko Tendai Biti arekurwa by'agateganyo ariko afungishije ijisho muri Zimbabwe. Madame Nauert ati Leta ya Zimbabwe igomba kwita ku mutekano n'imibereho ye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irahamagarira kandi abategetsi ba Zimbabwe kurengera n'uburenganzira ahabwa n'itegeko nshinga n'uburenganzira bwe bw'ikiremwamuntu ahabwa n'amategeko ya Zimbabwe n'amahame mpuzamahanga Zimbabwe yiyemeje kubahiriza. Kugira ngo Zimbabwe na Zambia bamenye neza impungenge zikomeye cyane ifite, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahamagaje abambasaderi b'ibihugu byombi irabibabwira. Mu mateka yayo, Zimbabwe ifite amahirwe yo guteza imbere abaturage bayo bose. Nyamara, amatora abayemo urugomo no guhonyora uburenganzira rubanda bemererwa n'itegeko nshinga, si intambwe ijyana igihugu imbere.
Iyo ya jambo by'intangamara rya bashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igitoro cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igitoro cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igitoro cyacu. Yaratanze jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu.
Tumasi mkunda iladio Ijwi rya Amerika ibigani ya tukwateguri ya mwaka kanya wiga kengaha. Tumuneho kandi ya kanya kukushimi anjeniru ya dufashe mwingi ya bugizuma. Hama ina Fatou Kalala ya dufashe kwegiranya ibigani ya tukwateguri ya kwe mikro mwalikuma na Frederica Mwikije. Ama kuruna yu mwashikirijwe na Oriane Itangishaka. Mwa koze kundu tega matukui tulabifuje ama horo umose iza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.